inkino 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 kwa radio inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Nakanya kanyu bakunzi bigano by'inkino muri kona Desire Atungimana kuri mikoro muhinga bw'ivyuma n'ijo spendu w'Imana uno munsi rero mu kigano cyacu tugaruka ahanini ku mupira w'amaguru. Ku mupira w'amaguru turahagarara cyane cyane ku nkino za Afrika na cyane cyane ku ngorane imigwi iri kwirahura imigwi ifise abakinnyi mu gihugu cy'u Bufaransa no mu Bwongereza turabishimikira ko hanyuma cyo dukubitira muri Ligue des Champions tubabwire ko itombora riheje kuba imigwi ngene izohura byameze kumenyekana cyo kandi tubabwira mahiganwa ya Buraya inkino zabaye muri Ligue Europa tubandanye tubabwira inkino zimirije guhera no munsi gushika ku Imana hanini muri umva ko ari umupira w'amaguru ariko turaza kwitara mu itangazo za Amerika tubabwire basketball rero duhere mu mupira w'amaguru mu mpira w'amaguru rero nkuko takaturabwira umugwesero kiragwihugu intamba mu rugamba ufise inkino zikomeye mu misiza mu gikombe cha Afrika mu gikombe cha Afrika rero ariko azoba inkino guhera ku itariki 2024 za kuno kwezi aho imigwi myinshi rero izo bikararondera itike tugomba tubabwire uko byifashe kugira bazotangura inkino muzi mu bihugu bimwe bimwe uko byagiye biragenda nuko byifashe mu itsinda A itsinda A ririmo Mali Guinea Namibia na Chad no kuvuga yuko rero umugwi wa Mali uramaze kuronka uburenganzira bwo kujya mu gikombe kuko umugwi wa Guinea ufise amanota 8 Namibia ikagira 3 Chad ikagira 1 no kuvuga yuko Namibia itsinze inkino zose uko ari 2 irashaka kwiza amanota 9 Guinea nayo igatsindwa zose ikagumana 8 Namibia ikagira amanota 9 ariko Mali kufata muri bibanza bibiri vya mbere itegezwa kubamwo mu itsinda rigira kabiri ariyo B harimwo ibihugu vya Malawi Sudani yo mumanuko Burkina Faso n'igihugu cha Uganda muri iryo tsinda naho ngene vyifashe uno munsi Burkina Faso iri mu kibanza ca mbere n'amanota 8 Uganda ikagira amanota 7 Mali ikagira amanota 4 Sudani yo mumanuko ikagira amanota 3 muri iri tsinda rero biragoye cyane gose kuko imigwi yose iracashoboka yuko ija muri ico gikombe n'umugwi wa nyuma kuko bivana n'ingene iri zigenza nawe nyine ushobora gufata ushobora kuronka uburenganzira bwo kuja muri izo nkino mu itsinda C mitsinda seri rimwo Sudani likabamwo Sao Tome Principe Ghana na Afrika yepfo ingene vyifashe umugwi wa Ghana ufise amanota 9 Afrika yepfo ikagira 9 Sudani 6 Sao Tome ikagira ubusa no kuvuga ko ivyo bihugu bitatu ari vyo Ghana Afrika yepfo na Sudani hose biracashoboka yuko baje mu gikombe cha Afrika mitsinda D harimwo ibihugu vya Angola Gambia Republika na Demokrasia ya Kongo na Gabon muri iryo tsinda rero naho nyene ntakirakogwa hagati y'ibihugu bitatu kubera Gambia ifite indwi Gabon ikagira indwi RDC ikagira 6 Angola ikagira 1 no kuvuga ko ibyo bihugu bitatu vya mbere vyose birashobora kugira amahirwe yo kubandanya muri iryo mu gikombe cha Afrika bivana n'igene bazokwigenza ariko Angola ishobora nayo nyene gufata ikibanza ariko ni ibintu bigoye cyane kuko icyafite nota rimwe ariko iyo migwi itatu ariyo Gambia Gabon na Republika ya Demokrasia ya Kongo amahirwe aracahari mu itsinda A harimwo Republika Centrafricaine akaba mu Burundi akaba mu Maroc akaba mu na Mauritania ingene bimeze ri gitsinda riraturaba cyane itsinda Maroc iriya ya, ni ya mbere fisa munota 10 naho byogenda gute Maroc yamaze kuronka uburenganzira kuko naho Mauritania yotse indi nkino zibisigaje igira 11 Burundi bugize butsinze zibiri busigaje bukagira amanota 10 murumva yuko Maroc rero ntibirarangira ibya Maroc Maroc itegerezwa gutsinda nibwo uri buri cyane kuronka inota rimwe kugira yizere ko kuko yamaze kurengana byose nuko yoronka inota rimwe mu nkino zibiri ubwo izogenda gukina muri Mauritania nubwo izakira Burundi ibyo byo byose inota rimwe Maroc ngaho onya kandi naho nyene bivana n'ingene Mauritania n'Burundi bazaba bigenjeje hagize ubutakaza Maroc izamaze kuronka urenganzira no kuvuga ko ibice birenga 90% Maroc yaramaze gushika mu gikombe cha Afrika iritsinda rero ririmo Burundi mbega umugwi wacu wifashe gute mbega imigwi bandi bazohura yifashe gute ibyo byose turaba tubiganira mu kanya tugiye kuraba ingene imigwi yifashe mu kanya gatoya mpeje kubabwira ingene imigwi yose isumba sumbanya uno munsi turaza gushimikira ku mugwi wacu w'intamba mu rugamba hanyuma mu itsinda F no kuvuga rimo Cameroon Cap Vert Mozambique n'u Rwanda naho nyene nta biradadanuka Cameroon yaramaze kurengana ifite amanota 10 Mozambique ifite 4 Cap Vert kagira 4 u Rwanda rukaza mu kibanza cya nyuma n'amanota 2 ariko rero muri ibihugu arivyo Mozambique Cap Vert na n'u Rwanda hose birashoboka Cameroon yo byaramaze kurangira kuko uravye Mozambique ifite 4 Cap Vert kagira 4 u Rwanda rukagira 2 u Rwanda ruzokwakira Mozambique u Rwanda rutsinze Mozambique rugira 5 hanyuma Cap Vert nayo izokirana Cameroon Cameroon yamaze kurengana Cameroon rero Cap Vert ihakuye amanota 7 ikabiri kwasiga yinde migwe no kuvuga ko hagati ya Mozambique Cap Vert n'u Rwanda bizovana no ngene imigwe yigenjeje muzo nkino zibiri zisigaye ariko bose birashoboka nta numwe amahigwe aratakara ni nko mu itsinda nkuko y'u Burundi yaba Mauritania yaba Burundi yaba Centrafrique bose baracyafise amahigwe yo kugwanira ikibanza cha kabiri inyuma ya Maroc urumva yuko akazi katoroshe na gatoya hanyuma tugiye mu itsinda G ririmo Togo Comore Egypte na Kenya iryo tsinda rero umugwi wa Misiri uri mu kibanza cha mbere n'amanota 8 Comore ikagira 8 Kenya ikagira 3 Togo ikagira 1 iri tsinda G rero murumva yuko naho nyene nta birarangira hagati ya Comore cyo kimwe na Misiri ariko n'ikibanza cha kabiri igihe Komoro takaze inkino zose murumva ko Kenya ikazitsinda nayo ishaka kucigifata mugabo n'ibintu tavyoroshe na gatoya Komoro rero burya ugiye kubiraba isigaje inota rimwe kugira yizere kujya muri cyo gikombe kuko yo cyo kwiza amanota 9 Kenya nayo kugira kwiza 9 nuko yo bimaze gutsinda inkino zose murumva yuko Komoro yafise amahigwe muri uno mwaka ukujya mu gikombe cya Afrika ubwa mbere kuko umugwi wagiye waronse ishira hamwe y'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2006 ariko rero tugarutse gatoya kuri uwo mugwi ingorane ufise izindi abakinyi b'uwo mugwi bitwa ko ari abaprofesionnel bakena mu Faransa bashika 5 ubu Faransa nabwo bukabwarahiye ko udashaka kubutanga Komore kavuga iti hari hagezeho turonye undi nota rimwe abanyagihugu bari batanga kwizera kujya mu gikombe cya Afrika ubwa mbere ati none abafaransa ravyo badakoreye kaza kubigaruka ko ibijanye ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Bufaransa mu itsinda he ariryo hash ndimwo Algeria Zambia Zimbabwe na Botswana muri iryo tsinda rero umugwe wa Algeria ufite 10 baramaze kurengana Zimbabwe ifite 5 Botswana 4 Zambia 3 iyo migwe ko 3 Zimbabwe Botswana Zambia kibanza cha kabiri bazocicanira mu kuko bose birashoboka mu itsinda I ririmwo Guinea-Bissau Eswatini Senegal na Congo muri iryo tsinda no kuvuga yuko Senegal yaramaze kurengana ifite 12 ntavyo genda gute ntawo Kongo irashaka kubashikira igihe botakaze inkino zose ariko nta wundi mugwe no mushaka kubashikira no kuvuga Senegal byararangiye Kongo Brazzaville nayo no kuraba inkino zimirije ngene bizogenda kuko biraboneka yuko Kongo Brazzaville nayo nyene amahigwe agihari eka na Guinea-Bissau hagati ya Guinea-Bissau na Kongo umugwe umwe uzoherekeza Senegal Eswatini yoyo ivyavyo yaramaze kurangira mu itsinda J harimo Tanzania, Guinea Equatorial, Tunisia na Libya. Muri iryo tsinda rero ingene vyifashe no kuvuga yuko tugiye kuraba ico bita classement Tunisia ifite amanota 10 yaramaze kurengana umugwi wa Guinea Equatorial ufite amanota 6 Tanzania ikagira amanota 4 Libya 3 hagati ya Guinea Equatorial Tanzania na Libya iyo migwi hazobonekamo umwe uherekeza igihugu ca Tunisia mu itsinda ka harimo Madagascar, Ethiopia, Cote d'Ivoire, Nigeria, na kirada danu kwa chanu gie kubiraba kuko Cote d'Ivoire lifisa manoti ndugui, Madagascar kajiri ndugui, Ethiopia kajira tanda tu, Nigeria kajira tatu. Mwiri tinda rero mwabona yuko, na nunga na sohoka, zaba za Cote d'Ivoire zisikoko zikomeye nizira hava. Kwa na Cote d'Ivoire isha kwa jiri wazo kukona enye ni afisa wa kinyeweshi wa kina mjihugu, cha mjihugu chubu Faransa, na enye isha kujiri wazo ugasanga, irahata karije amanota ariko na Madagascar na wenyene hariya mu France ufite abakinyi benshi cyane na wenyene umugwi ushaka gutakaza mbere za Ethiopia zitagira abakinyi hanzo ugasanga nizo zizungukiyemo mu itsinda L harimo igihugu cya Sierra Leone, Lesotho, Nigeria na Benin muri iryo tsinda rero tukovuga yuko naho nyene muri iri tsinda tukavuga yuko ibintu bitaradadanuka kuko Nigeria ifite amanota 8 Benin ikagira 7 Sierra Leone 3 na Lesotho ikagira 2 hagati ya Benin na Nigeria biraboneka yuko bafite intambwe ku yindi migwi ariko mu gihe batarakina inkino zindi zisigaye biragoye kuvuga ariko amahirwe ari hagati ya Nigeria n'igihugu cya Benin mukanya rero cha tubabwira ingorane ibihugu byo muri Afrika bishobora guhura mu misi za muri zino nkino zimirije
La pierre living stone sta nelle ieral Ci conduiri Ti troverà la pole rimba A chi buena Avec beaucoup de sens
Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Bufaransa bifatanije n'igihugu cy'u Bufaransa igihugu cy'u Bufaransa mu bijanye na corona iyo uva mu bihugu biri nyoma ya Union Européenne iyo utabani muri ibyo bihugu kugira winjire mu Faransa winjiye mu Faransa baragupima bimwe bita test PCR hanyuma kamara iminsi ndwi kugira usubire mu buzima busanzwe naho nyine basanze utanduye igihugu imigwe yo mu Faransa ari kavuga iti twebwe tukoreka abakinyi bacu bakagenda muri izo nkino za Afrika tuzotakaza abakinyi benshi mu nkino kubera imigwe myinshi sanga ifite abakinyi bamoka muri Afrika ati twotakaza rero inkino nka zibiri kandi turiko turagera kure gose mu higanwa ugasanga irasi no kuvuga rero haci haba inama hagati y'imigwi yo mu cicaro cha mica kabiri bafundika yuko atamugwe numwe mu Faransa uzorekura abakinyi murumva rero ivyo bintu byabaye ni ibintu bibabaje cyane kuko muri Afrika cyane cyane mu bihugu bivuga igifaransa abakinyi benshi bakina mu gihugu cy'u Faransa ishirahamwe ico bita nka sendika y'abakinyi sendika y'abakinyi mu Faransa yarandikiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ibabwira ati ibyo bintu biriko muragira mwabagabo umwe ni ibintu bibi cyane ni bishobora kugira ingaruka mbi cyane turavyamirije nk'abakinyi bagenzi bacu nk'abakinyi bagenzi babo bankiwe kujya gukina kuko s'abanyafrika gusa bankirwa kujya gukina kuko hari nk'ibihugu usanga bifise inkino nk'ibihugu byo bya Buraya dufashe nk'akarore nk'igihugu cha Peiba kirafise urukino kizokina n'igihugu kitari muri Union Européenne mugo kiri muri Buraya kiri Buraya ico gihe ba depay bajya bakina muri zariyo bababwira ati mugiye kazi yanyu umwumva rero bababwira ati na kazi kanyu ni mwaramuka mugiye barabankira nabo nyene kubera bazi ko bazoja gukina ibihugu biri nyuma ya Burayi nabo nyene barabankira ni kuvuga ni ngingo idafata abanyafrika gusa mu bitegere neza irafata nabandi bakinyi babazungu mugabo ibihugu byabo bitari muri Union Européenne murazi ko Union Européenne yimwe bihugu 200 n'indi kubera ubwongereza bwamaze kuvama no kuvuga yuko nabajya mu bwongereza nabo nyene iyo tegeko rirabafata nk'abakinyi bakira mu Faransa bamuka mu bwongereza bari mu gisaruka cy'igihugu nabo nyene rirabafata murumva ni ibintu bigoye cyane bigoye gose kandi si ibyo gusa kuko hariho n'ibihugu ibihugu ngarutse gatoyi kuri iyo sendika y'abakinyi ari sendika y'abakinyi mu pira maguru mu Faransa aba professionnel ivuga iti ibintu Ufaransa n'abanihigana ni na Federation y'Ufaransa bakoze na makosa cyane akomeye ati turifatikanije na bagenzi bacu bateza kujya gufasha imigwi yabo serukira gihugu none munsi bankiwe kujya gufasha iyo migwi ibyo rero bishaka kugira ingaruka abandi bikabagira amahirwe ibihugu bidafise abakinyi benshi bakina hanze biba bihatomboreye kuko bica bikinisha abakinyi bawe basanganywe nta ba professionnel bari bafise dufate nk'ibihugu bya Ethiopia bisaba abakinyi bake dufate nk'ibihugu nk'u Rwanda bisaba abakinyi bake bakina hanze mu bihugu bya Buraya nko mu Faransa no mu Italiano nibaza kata abakinyi bafise yo ibyo rero birabafasha cyane reka n'u Burundi ntibubahombera cyane ntibubahombera kuko u Burundi nabwo nyene nta mukinyi bufise mu Faransa cyane mu Bwongereza abakinyi harabari mu Bubiligi uri mu Bubiligi wewe nawe nyene agwaye corona ariwe kizigenza umugubira hino ntazoza mu rugo rukino kubera singwara ya corona ariko abakinyi bari mu za Turikiya bazitabira urugo rukino nta kibazo bakinyi bari za Portugal bazitabira urugo rukino nta kibazo abakinyi muri za Arabia Saudite bazitabira urugo rukino umva mu Burundi rero ugiye kuraba nta kinyi duhomba ariko ugiye kuraba nka Central Africa. Central Africa ifite abakinyi naho benshi badakira mu cyiciro cya mbere bafite abakinyi benshi bakira mu cyiciro cya kabiri mu France. Ibyo rero bishaka kubatuma batakaza abakinyi bakomeye ugasanga baje gukina mu Burundi, Burundi burahungukiye. Ikindi Burundi zokana na Maroc. Maroc yoyo ifite abakinyi benshi gose bakira mu France. Embere kushikaho umumenyereza uwo wa Maroc yavuze ati ndabatumye ko ahubwo ndasabye abakinyi banje bakina muri ibyo bihugu bagumuke banye iyo ngingo bayanye baze gukinira igihugu cyabo hama ni basubirayo ibihano turabinyereza ugenda ibikini biki murumva rero ngene byifashe Burundi tugiye kuraba sirego ndavuga Burundi gusa navuze Burundi za Ethiopia iza izu Rwanda za Kenya za za Tanzania ni bihugu byonga hiwacu mu karere ka Sekafa usanga tabakinyi benshi bakini buraya ivyo rero bishaka gufasha kuko bashaka guhura n'imigwi yatakaje abakinyi benshi kandi bo bugasanga babandi babagumanye kora atana benshi basanzwe bafise hari murumva rero bizotuma haba icyo bita desequilibre muri izi nkino bizotuma haba ibintu bibi cyane gose nk'igihugu cyakomo bari basigaje nota rimwe none bihebuye bavuze bati hari hageze aho twandika kahise kumugwi inserukira igihugu wacu kubera nota rimwe twabona ko dushaka kuriironka ngo none ngo hageze ko twandika badutwaye ico twandikisha murumva ko umuntu akahinda bafise ariko iyo ngingo abantu benshi bakora itera ibyatsi bavuga ati ningingo ica kubiri n'amategeko ica kubiri n'amategeko kubera iki ni kubera iki harimo akarenganyo ico bita discrimination no kubera abafaransa bo baduza gukina na za Serbie bakina baze gukina n'ibihugu bitari mu Europeyene mugabo babahaye derogation abakinyi b'abafaransa yuko bavuyeyo iyo minsi ndwi batazoyijama murumva nakarenganye abariko baravuga rero bati n'iryo sendika y'abakinyi ivuga ati iyo derogasi bahaye abakinyi bakira mu gisekuru cy'igihugu b'ufaransa niba yihe n'abandi bakinyi bagaruke nabo bapime hama udafite iyo ngwara ajemo asubire mu rugo wiwe bareke kuzana akarenganyo amacakubiri yo gukumira bamwe abafaransa bakakigungira ko murumva ko bikomeye cyane ariko no mu Bwongereza hari imigwi myinshi iriko irabuza abakinyi nko muri Ghana baba hungu ba Andre Ayew yaba Andre Ayew cyanke Jordan Ayew nabo nyene cyanke Pati umwakina muri Arsenal bose baramaze kubankira yuko bataje mu mugwi wabo murumva ni ibintu bibaje cyane ku mugabane wa Afrika kandi FIFA niyo ntandaro ya byose mugabo no munsi ariko barayitora bavuga bati FIFA niyo yabiteye uno munsi FIFA niyo yitwa ko iri hejuru ku mupira w'amaguru niyo urongoye mugabo atirikwira wica kuko yatanze uburenganzira bwo none umupira
Katiko kori kukimenyeto chuko bukeye Ukapyuka mugito ndushingi kirenge
Tirage au sort ni ryatombora rya Ligue des Champions rya kiganwa rikomeye cyane mu mugani wa Buraya ehije kuba mu kanya gaheze ingene bazohura duheje kubironka no kuvuga yuko rero umukino gwa mbere zohuza Man City iyakira umugwi wa Borussia Dortmund Pep Guardiola yaramenyereje Bayern Dominic umupira mu budagara wuzi nibaza ko Man City ngahanya kuri Dortmund ntawo vuga ngo kunuko ariko biraboneka yuko Tirage Man City ngira ntiyidoga cyane FC Porto izohura na Chelsea niho mugwi muto ya FC Porto abantu bose babona ariko ko bazohura na Chelsea ngira nta ubizi Bayern Dominic izohura na Paris Saint-Germain iyi migwi mwibuke ko ariyo yari yahuriye mu gikombe mu rukino rwa nyuma mu mwaka uheze hama Bayern Dominic itahukana intsinzi basubiye guhura mu gice cya kane gishiri cya nyuma Real Madrid nayo izohura na Liverpool murumva yuko itirage ni tirage ubona yuko kirete Chelsea ishaka kuvuga ko yatomboye abandi bose bizobonekera ku kibuga inkino zibiri zirangiye niho bizoheza bikaboneka izi nkino rero na demi finale bagiriye ko kuko uzotsinda hagati ya Bayern Dominic na Borussia Dortmund azocahura n'uwatsinze Murantunga uzotsinda hagati ya Bayern Dominic na Paris Saint-Germain azocahura n'uwatsinze hagati ya Man City na Borussia Dortmund murumva yuko dushaka kubona urukino ruhuza Bayern ihura na Man City ibintu bizaba bikomeye cyane tugwaho tukabona urukino ruza Paris Saint-Germain na Borussia Dortmund aho bavuga bati Mbappe na Haaland n'abakinyi bafite kazoza cyane turabiyobije urundi iyindi demi finale izohuza uwatsinze hagati ya Real Madrid na Liverpool bahure n'uwatsinze hagati ya FC Porto na Chelsea murumva yuko Liverpool itsinze Real Madrid Chelsea igatsinda Porto imigwi ibiri yo mu Bwongereza ishaka guhura mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma no kuvuga ko Bwongereza automatiquement bufise igihugu kimwe kizoja mu rukino muri finale murumva rero ntivyoroshe ni cardo finale uko niko byagenze abakunzi b'umupira w'amaguru mu minsi iza kazabara kamwe cyane Reka dukwitire muri Ligue Europa. Muri Ligue Europa ku munsi w'ejo n'inkino zaba amenyeka ni imigwi izobandanya. Arsenal yaratsinzwe itsindwa na Olympiacos kimwe ku busa ariko ntibyabaje ko Arsenal ibandanya kuko yari yatsinze itsindo kubera byose hamwe cha bibitsindo bitatu kuri bibiri. Arsenal yatsinze mu rukino rwa mbere Arsenal izobandanya. Dynamo de Kiev yakinye na Tottenham itsinda Tottenham itsindo bitatu ku busa. Tottenham yatsinze ubwambi itsindo bibiri ku busa. None Dynamo Zagreb nizobandanya. Mourinho yavuze ati simbabaye simbona na majambo nokoresha birengeye kubabara kubona nkugwamo n'umugungu nkuwonya nitwa Tottenham mumva umubaro wa Mourinho ngene nganya Molde yarahirahiye umugwe wa Grenade mu gihugu cy'u Espagne Molde kabari iyo izobandanya Shakhtar Donetsk yatsinzwe na Roma Murantunga Molde yakinye yatsinze umugwi wa Grenade bitsinze biri kuri kimwe ariko umugwi wa Molde wa Grenade ni uzobandanya kuko byose hamwe cyo bitsinze bitatu kuri bibiri umugwi wa Shakhtar Donetsk wa watsinze umpira na AS Roma ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko byose bigiye kuba biba bitanu kuri kimwe umugwi wa AS Roma ni ubandanya Villarreal yatsinze umugwi wa Dynamo Kiev bitsinze bibiri ku busa byose hamwe bine Villarreal irakomeza Rangers umugwi wa Rangers wakina na Slavia Prague yatsinze bitsinze bibiri ku busa hanyuma byose hamwe biba bitatu kuri kimwe umugwi nawo wa Milan Muhiri wabo watsinzwe na Manchester United igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere bari banganije kimwe ku kindi Manchester United izo kibandanya igitsindo cyatsinzwe na Paul Pogba yaramaze ukwezi kose adakina kubera ari mu bikondoka akaba ari we yatanze iyo ntsinzi hanyuma urundi rukino rwahuza Young Boys de Bern hariya mu Swiss ya kira Ajax d'Amsterdam itsindo biri ku busa mu rukino rwa mbere byari bitatu ku busa biba bitanu Ajax niyo izokomeza mu gice cha munani gishiri cya nyuma mu gihugu cy'ubwongereza uno munsi higanwa rirabandanya ku ndwi ya 29 umugwi wa Fulham wakira Leeds United azaba isaha ine z'ijoro Brighton yakira umugwi zo kwakira ejo umugwi wa Newcastle United isaha ine y'ijoro hanyuma ku munsi w'Imana isaha 7:30 Aston Villa yakira umugwi wa Tottenham mumva warayoseze amahiganwa ya Ligue Europa n'umubaro ntangere kuri Jose Mourinho urundi rukino zoba ni West Ham izoba yakira umugwi wa Arsenal hazaba ari ku munsi w'Imana isaha 11 mu gihugu cha Espagne naho nyene hari urukino rumwe ruza kubuno munsi aho Betis Sevilla yakira Levante Saine y'ijoro Atletico Bilbao ku munsi w'ejo saa 10 zokina na Eibar isaha 11:15 Celta Vigo izokwakira Real Madrid Huesca ikine na Osasuna saa 10:30 Valladolid ikine na Sevilla saa 4 y'ijoro Hetafe yakire Elche ku munsi w'Imana saa 9 ku munsi w'Imana saa 11:15 Valencia tokira na Granada hanyuma saa 11:15 kandi Villarreal yakire Cadix samoya n'igice Atletico Madrid zokina na Deportivo Alaves Real Sociedad yakire Barcelona saa 4 y'ijoro ku munsi w'Imana no mu Budage hari urukino rumwe rudende no munsi aho Amin Belfeld yakira Lasbig saa 3:30 ku munsi w'ejo saa 10:00 Veda Bremen zokina na Wolfsburg Cologne yakire Dortmund kuri iyo saa nyene Bayern Dominic yakire Stuttgart Eintracht Frankfurt ikine na Union de Berlin Schalke 04 yakire Mönchengladbach saa 10:00 Hoffenheim ikine na Mainz ku Imana isaza 8:30 Hertha Berlin nayo ikine saa 10:30 yakira Leverkusen mu gihe samoya y'ijoro Fribourg izokira n'umugwi wa Osburg mu gihugu c'Ubutaliyano naho nyina hari urukino rumwe rudende no munsi saa 3:45 Parma yakira Genoa Crotone yakira umugwi wa Bologna saa 10 Spezia ikina na Cagliari saa 1 y'ijoro Elas Verone ku munsi w'Imana saa 7:30 ikina na Atalanta Juventus de Turin ku munsi w'Imana saa 10 izokina na Benevento umugwi wa Sampdoria wakire Torino kuri iyo saa nyene Saa kumi kandi Udinese zokina na Lazio Roma Fiorentina yakire Milase saa moya ku munsi w'Imana nayo kuwa mbere saa 3:30 nayo ku Imana saa 3:45 niho hazaba urukino rukomeye mu Italiano zohuza AS Roma itana mu mitwe n'umugwi wa Napoli Mujyugo cyo Faransa naho nyina rukino rumwe rukino atacuru ba Esa y'ijoro aho Saint Etienne za kwakira Monaco Messi igakina na Rennes sa ku munsi wejo sa 8 Nice yakire Marseille sa 12 Strasbourg kine na Lens ku munsi imana sa 8 Nantes na Lorient ku munsi imana sa 10 sa 10 kandi Brest kwakira Angers Montpellier ikine na Bordeaux Dijon kine na Reims Lili kina na Nim urukino rukomeye cyane mu Faransa ruzoba ku munsi w'Imana isazi neza ijoro aho ruzoba ruhuza Lyon yakira Paris Saint-Germain urukino ruzoba rukomeye cyane gose mu kabiri yakira wa gatatu murumva yuko ari urukino rukomeye cyane urukino ruzoba ririmo ibintu bikomeye cyane kuko kurutakaza ni nko gutakaza amahigwe ugutakaza make mu mahigwe atuma wegera gutwara ihiganwa Reka turangirize muri Leta Zunze za Amerika muri basketball nkuko vyama tubabwire yuko umugwi wa Washington Wizards ariwo muri mukanda warawutsinze utsinda Utah Jazz muri 131-122 Atlanta itsinda Oklahoma City 113-93 New York Knicks itsinda umugwi wa Orlando Magic 98-93 Phoenix Suns ikaba yatsindiye umuhira na Minnesota 123-119 Portland itsinda New Orleans Pelicans 111-93 na Los Angeles Lakers ikaba yatsinze umugwi wa Charlotte Hornets 116-105 muri iyo higanwa rero rya Leta Zunze za Amerika tubabwiye muri Conference East West mu burengero bwa Leta Zunze za Amerika umuguza mu kibanza cya mbere ni Utah Jazz bakurikirwa na Los Angeles Lakers mu kibanza cya gatatu hari Phoenix Suns ama ikibanza cya kane kirimo Los Angeles Clippers hari mu kibanza cya gatanu kikaba mu mugwi wa Denver Nuggets nayo mu buseruko bwa Leta Zunze za Amerika umugwi uri mu kibanza cya mbere ni Philadelphia ugakurikirwa na Brooklyn Nets agaza mu kibanza cya gatatu Milwaukee kibanza cya kane kirimo Miami Heat nayo bwa gatanu akaza Atlanta nuko byifashe muri Leta Zunze za Amerika rero bakunzi bakino kiganiro ndabashimiye cyane ko mwari benshi mu kudukurikira Jean Spend w'Imana impinga bw'ivyuma Desire Tungimana kuri mikro tubifurije kugira weekend nziza
Ingino kwiradio inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.